Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio y'Indwi Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri no tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2018. Washington DC akavura na Nieje ni kenshi harakanye, ariko kandi ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi. Muri iki gihe cy'imvura mu Burundi no mu Rwanda, abana bakiri bato barakunze kugwara inkorora cyane. Yamara muri iminsi inkorora mu bana bato isa nibakarira cyane mu buryo butahora bwibonekeza, bivugwa n'umwe mu baganga banonosoye indwara z'abana n'ibijanye n'ingaburo zibereye mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi. Ababyeyi basabwa gukurikiranira hafi abana babo muri iki gihe, bakabatwara kwa muganga bakongera bakabaha ingaburo zifasha imibiri yabo kwigwanira. Umwana afashwe n'inkorora, umubyeyi yovyifatamwo gute mu kurindira kuja kwa muganga? Mbega ni ryari ategerezwa kuja kwa muganga? Ni bimwe mu bibazo tugiye kubaza muganga twatumiye mu kiganiro muri sanga muri kano kanya. Tubahaye ikaze mwese, mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko muvyumvise, ni wa mwanya w'ikiganiro mwumva buri munsi muri isanga muri studio y'Indwi Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Muri iki gihe cy'imvura, abana bakiri bato barakunze kugwara inkorora cyane. Yamara muri iyi minsi inkorora mu bana bato isa n'ibakarira cyane mu buryo butahora bwibonekeza, bivugwa n'umuganga yanonosoye indwara z'abana n'ibijanye n'ingaburo zibereye mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi. Ababyeyi basabwa gukurikiranira hafi abana babo muri iki gihe, bakabatwara kwa muganga bakongera bakabaha ingaburo zifasha imibiri yabo kwigwanira. Umwana afashwe n'inkorora, umubyeyi yovyifatamwo gute mu kurindira kuja kwa muganga? Mbega ni ryari ategerezwa kuja kwa muganga? Ni bimwe mu bibazo muganga Amélie Nijimbere agiye kudufasha kwishura mu kiganiro c'amagara y'abantu c'uyu munsi. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nimero ni ya yindi nyene mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Mutwakure kuri 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1, tukaba telefona mutwakure tubatelefone. Ndayisubiramwo ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Umutumire rero nk'uko mwabyumvise ni muganga Amélie Nijimbere. Kaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Muganga Amélie Nijimbere, ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi.
Ndabaramukije nanje, mwiriwe neza.
Mwiriwe. Ndabashimiye kuri kano kanya mufashe kugira mugerageze kudusobanurira ibijanye n'ingwara y'inkorora muri iyi minsi. Twashize iki kibazo kuri Facebook, abantu bamwe baranatubwira yuko atari no mu bana honyene, no mu bakuze basa n'abariko barabangamirwa n'ingwara y'inkorora. Reka tubanze tutega amatwi ivyo mwashikirije kuri mikro ya mugenzi wacu Diane Ndonse mu minsi yahera kuri iki kibazo nyene c'ingwara y'inkorora mu bana cane cane.
Inkorora muri uku kwezi kwa kabiri yabaye nyinshi cane gusumba ibindi bihe byose narimaze kubona bihora bishika hari imyaka ukavuga utu mwaka byananiranye mu mwaka weze byari bimeze uko barakoroye ku buryo budasanzwe baragwara ibicurane baracibwamwo baragwara ku mubiri barafatana amaso utuntu twinshi ubona ko twavuye ku gicu kitari ciza no kuvuga ico gicu ko cari catumye haba tu microbe ni migera y'ingwara imigera ihindagurika bivanye n'igicu maze rero abana baragwaye cyane gusumba ibindi bihe imiti ya gripe nk'uko iri yose atanumuvuyemo handitse ko itangura gukoreshwa guhera ku myaka 2 maze rero twategerejwe kuyikoresha imyaka 2 tarakwira tukagabanya kugira ngo turabe ingene twoshobora gufasha abo bana kuko bose ntibashobora gukoreshwa imiti ijya isha mu mpemo kuko ico bita nebulisation ni hake muri iki gihugu mbere ni hake cyane hake gose nimba hashika habiri bizoba ari byiza bashobora gukoresha ubwo buryo naho nyene imiti yose naho ishobora guca muri ubwo buryo ikenewe ntiheza ngo iboneke ni nayo mpamvu rero novuga ko byarabaye nk'ibigorana ariko ngira ngo ibicu bizogenda biba byiza.
Iyi rero nkuko tubabwiye turi kumwe nawe ni Dr. Amélie Nijimbere. Muganga, turumva ko abana mu minsi yahera no muri minsi kumbure batorohewe n'inkorora, none n'ikirere kitifashe neza byonyine canke ibicu byo bavyarazabanye n'ingwara nshasha dukwiye kugerageza kwirinda?
Nibaza ko ari kirere kitifashe neza kuko byaramye byaramyeho erega twahora muri ruhubuma. Ni ukuvuga icyo jambo rivuga ko ari igihe abantu bahema nabi haza inkorora hanyuma no kwa gatatu birenze ko kuko nubiracariho ariko sinovuga ko binganya nko mu kwezi guheze hari ikirere rero ibisanzwe hanyuma abana basanzwe bigwanira nabi uti kubera iki kubera ko abasoda bamwe bagwanira umubiri ku bana batoyi ntibaba baraba benshi no gukomera ntibaba barakomera kuko umwana amaze kuvuka akora abasoda biwe buke buke mu ntanga akakoresha abasoda yahawe yakuye mu nda kwa mama wiwe. Ni ukuvuga rero abana batoyi bafite munsi y'imyaka 5 baba basaba abasoda bake kuko baba bakiriko barabakora. Ica kabiri ni uko na nyabasoda bataba baragira ingufu nk'inkoro rifasha umwana afite munsi y'amezi 3 urumva neza ko cyabigorana kuko abasoda ntabararonka. Ikindi naco nuko bafite uturingoti dutwara impemu ico twokwita imiheha mu kirundi duto cyane rero uko tuba duto niko bigwanira nabi kuko dufungana n'ingoga hagiyemo uducurane twa duheha twabo turazibirana noneho mu guhema ukumva arazwira ariko yaba yari umuntu akuze bitari kugenda gutyo urumva rero hariho iyo myaka yabo ijanye n'abasoda bake ijanye n'uduheha duto duto nabyo byatumye bagwara kurusha. Ikindi naco novuga ngo kijanye n'igicu mbere nuko burya mu bihe by'imvura baba bana baba bakuze ntibihutira kunywa amazi kunywa yaba amazi y'ibyamwa yaba amazi asanzwe urinda ko ari nk'umuntu akuze arashobora kubyibuka ati nanyoye amazi make nicyo gituma nyotewe ariko abana bobo
agomba korora gusa
ntabyo bumva ko banyotewe umubyeyi arabaha kumbure ntibanywa nk'uko bahora banywa ariko ico naco ni kimwe mu byo batumye bigwanira rero kuba anyotewe kandi hakanyigica ari kibi noneho kaka mikrobe kari mu gicu gaca kashikira kuri wa muhogo unyotewe agaca afatwa na gose donke kuba banywa kubera igicu kibi kuba bafite uduheha duto duto kuba bafite abasoda batarakomera kandi bake n'igicu rero kibi ngibyo byatumye abana bagwara kurusha ibindi bihe mugabo narabivuze n'ubundi abisubira uwo mwaka abana baragwaye gusumba ibindi bihe iyi myaka novuga ngo nk'iyi myaka 5 iheze sinabonye ko bagwaye cyo kimwe nk'uko uwo mwaka byabaye mu kwezi kwa kabiri.
None umwana afashwe nkuko twabibajije mbere mu ntango umwana afashwe n'inkorora umuvyeyi yo vyifatamwe gute cane cane iyo ashobora kuba umuvyeyi adafise uburyo bwo kuja kwa muganga buno nyene uhanura ko iyo vyifatamwe gute umuvyeyi?
Ego umwana afashwe n'inkorora agifatwa nyene umuvyeyi no muhanura ngo yitwararike cane ko umwana anywa byinshi kuko kunywa byinshi bituma twatuntu twaca mu mpemu tumanuka tukaja munda mu kibanza tudashobora gutera ingorane kunywa cyane rero kwinginga umwana kumuhindurira utwanywa gusumba nimba ari wonka kamwonsa cyane akagerageza akarondera kanya yopfuma mbere asaba kanya kugusiba ku kazi niko nobivuga kugira yonse umwana agabanure ko umwana azonywa imiti myinshi ari wonka ari unywa ibindi naho bakamuha amazi y'ibyamwa arafasha cyane bakanamuha n'amazi asanzwe bakamuha mbere n'agacayi kadakaze kugira ngo bashobore kubombeka wa muhogo ngibyo ibintu bibiri cyane cyane biri muri kimwe mbere kunywa cyane kumufungurira ibintu nsanganyangaburo birimo nsanganyangaburo nyinshi ku mwana amaze gufungura nabyo birafasha kuko izisanganyangaburo zirafasha umubiri kwirwanira ni ukuvuga ibyamwa gusumba iyindi minsi yahora kumuha amazi y'ibyamwa jus de fruit hanyuma icya gatatu ngize iminsi impanura ababyeyi hariho udutegwa tumwe tumwe dusanzwe dufite ibyunyunyu bifasha umuhogo kwigwanira niko novuga icyo twita mu gifaransa le homède inoffensif murabyumva neza ko ni ibintu bitaco bitera mu mubiri ariko bituma umuhogo woroha nutwo rero nanavuze ko bashobora gukoresha indimu ku mwana arenza amezi atandatu bagashyira mu mazi asusurutse bakayivanga n'akabuki bakamuha duke duke rimwe kabiri ku munsi biratuma wa muhogo woroherwa uti bamuha kandi kingana gute bivana n'ingena ngana ariko ku mwana atarashikana umwaka noshima ko batorenza 30 ml ku munsi kandi bakazimuha mu bihe bitandukanye amabiri 30 naranavuze nuko bashobora gukoresha igiti cyitwa ikizira nkugwa bakacoza neza bakakibabura bakagikanya naho nyene umwana atarashikana umwaka bakamuha kayiko kamwe bavanze n'ubuki cyane cyane ku mugoroba kuko niho impemu ziba zizumye niko novuga izo duhema dukuye mu gicu kandi zikanye ibyo rero biratuma abana bakorora cyane mu ijoro gusumba ibindi bihe rero ndavuga nti ku mugoroba barashobora kumukanyira akayiko k'amazi y'ikizira nkugwa bavanze n'ubuki bakamuha kugira ngo wa muhogo ubombe ibyo byose ndiko ndavuga n'uduti duto duto atari uko ababyeyi baca bavuga ngo noneho narose umuti sinkigiye kwa muganga oya sinanawise umuti urumva ko ntavuze ngo ni umuti navuze ngo ni uduti n'utuntu dufashe umuhogo turi mu ibyunyunyu bifashe umuhogo kutumagana maze yankorora ntimukarire uko yari kumukarira hariho n'abashobora gukoresha akandi gati kitwa umufumbegete naho nyene bagakanya n'uduti usanzwe dusosa afite turimwo ibyunyunyu bituma umuhogo woroha ariko ibyo byose ntaco bisubira kumara umwana yamaze gushuha
yamaze kugira umuriro
aho dushitse urumva nariko ndavuga inyifato muri rusangi kumuha ibyanywa byinshi bishoboka byose kugira ngo ashobore kwigwanira kuko amazi arafasha umubiri kugwana kumuha ifungurwa nsanganyangaburo gusumba uko yahora no gukoresha twa duti duto duto mu gifaransa bita homède inoffensif ntejeje kuvuga ngaha indimu kizira nkugwa umufumbegete mbere ku mwana kuze bashobora no gukoresha umuravumba bakawutegura uko nyene bakamuha duke bawubabuye bagakanya bakamimina neza mukayungiruka gasukuye bakavanga n'akabuki bakamuha akayiko kamwe cyane cyane ku mugoroba kugira ngo tugabanure twongereze umuhogo ingene wokoroha niko novuga son des produits mu Faransa bavuga ngo produits adoucissant la gorge
yego izo produits nyene zorohereza umuhogo ni ibyo twokwita ko ari imiti kama canke ibintu kama ibitegwa kumbure bihari mu kibano none ni kuki abantu basigaye bagwanya canke binuba ibintu nk'ivyo vyakoreshejwe kera kandi bizwi neza yuko bifise ivyunyunyu bishobora kubafasha ni kuki none abarundi canke abanyarwanda dusanzwe twarabikoresheje imyaka itari mike ubusanga umenya ntitudijukiye cane
oya nanone urumva ko na jewe hariho novuga ngo facteur limitant mu gifaransa muri antunga ikintu cyotuma umuntu atavuga ati tubyirukire uti kubera iki kubera ntawovuga ngo abikoreshe kuri bose novuga ngo byokora mu gihe inkorora itarakara ariko hari ikibuze mu bushakashatsi cyo kuvuga tuti mbega tumuha kangahe ku munsi urumva na jewe nagereranije uko umuntu ashobora kuraba ati ahari ngorane cyane nihajya ku mugoroba mugabo umbajije uti mbega niyanywa byinshi bizomutera gucibwamwo mbega niyanywa byinshi birashobora kumutera inyankanya ico bita allergy mu gifaransa sindakwishura
kuko atabushaka
nta nyishi hari kuko ubushakashatsi ntibwatumye bishoboka kumenya iki ingaruka z'uwo muti n'izi ingaruka cyangwa tugeza aha kugira ngo ku mwana angana gutya umuntu agira ikintu cyitwa kugereranya umuntu akavuga ati kugira ngo ntibimumerere nabi reka tugeze aha kandi tuyimuhe ku mugoroba gusa kandi umuntu agaca avuga ati niyashuha nibyanka kwa fungura niwabona ruce niwabona byanse kwa kina niwabona hadutse ikindi kintu unyarukire kwa muganga noneho tumuhe imiti isanzwe izwi yari izwe izwi iva ikaja niho rero umuntu aca avuga ati igituma rero batabyirukira nuko tutazi ngo tugezahe tutazi ngo ingaruka zabyo mbega n'izihe
murakoze cyane gutomora nkuko mwabivuze hari utwo tuntu bo banza bagakoresha bakifashisha mu minota ya mbere mu minsi ya mbere
ego ariko umwana babonye ko atanguye kudafungura utwo tuntu ntacyo tumumariye bategezwa kuza kwa muganga babonye umwana ya gripe ya nkorora izananye n'ubushuhe bategezwa kuza kwa muganga babonye wa mwana atari karakina uko yahora bategezwa kuja kwa muganga babonye wa mwana atanguye guhema nabi bategezwa kuja kwa muganga niyo muganga ngo tubandanye ngo dukoresha ngo ikizira nk'uko ngo niki oya ni imiti mugabo n'ukuri ifasha kandi benshi yarabafashije muri no minsi kandi n'umubyeyi ariruhutsa kuko avuga ati ninavuga ko nari nabanje kumwigizira nk'ugwa muganga ntavasha atangura kunjyagumba kuko nabyo birashe ni ukuvuga ko hariho ibintu biriho dutegezwa kwemera kandi tukabikoresha uko biri tukemanga n'ingorane zikihari kugira ngo ibyo bintu bikoreshwe ukuri kwamye mu buryo utomoye kurusha ngaho
urakoze cyane rwose nkuko mubizi banywanye biradijwe rya Amerika kino ni kiganiro gihe ijambo abanywanye biradijwe rya Amerika bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro reka tuje ku murongo rero nabo nyine tubakanya duhereye kuri Claver Claver urakomeye allo Claver
allo
mahoro neza
mahoro
urahora komeye
turashimira imana
ni vyiza cyane duzijwe tukumve
turashimira imana nabigiza kabazo akamaze umwana uwo muti urabona icyo kizira cyane uzavanze n'ubuki yavuze yuko ushobora kuyumuha mu tudi dushushye bugeze none niho guhera ku myaka ingahe bambe ku meza ngahe ko hari igihe umwana adashobora kunywa amazi anywa amata yonyine cyo cyabigenda gute
urakoze cyane Claver ego muganga araza kukwishura reka tubanze twakire na Emile uratwumva
yego ndabumva cyane
amahoro neza
amahoro ni amahoro amahoro
duhamagaye rega Emile
yego ndi mu Rutana muri Sosumo hayi mayinda shimiwe mutumire kuri rona yakatanga ikintu nziki yego yavuze ikizira nkugwa n'imifumbegeti iyo mifumbegeti hariho intara itabamwo nini fumbegeti ndayizi mu ntara ya mwaro ya mu misozi minini ya mugabo nkino mu Rutana ntayihari ikizira nkugwa turakibona ariko hari ahari ndi yavuze nyene avuze indimu mugabo baratubwira yuko indimu zica istoma none wewe yo tuhanura iki ku bintu byanjye indimu murakoze
murakoze cyane muganga kuri Claver na Emile Claver ere kuki janye nikizira nkugwa avuga ko abaza ati bogehera ku meza ngahe kugira ngo bagikoreshe Emile nawe avuga ati indimu isanzwe izwi kwibabaza mu nda umuhanurike
ndeka twohera ku meza ngahe nkuko musanzwe muzi kuva umwana avutse gushika ashikana meza atandatu mu buryo bwiza kugira ngo umuhinga buribereye nta kindi kintu na kimwe ushobora kumuhatara amaberebere nguko rero nari mpejeje no kubivuga nti umubyeyi yopfuma asaba uruhusha ku kazi akonza umwana gusumba uko byahora kubera biheza bikamufasha wa mubyeyi nawe ari karonza umwana gusumba uko byahora nawe ategezwa kunywa byinshi kandi nazansanganya ngabura akazifata ariko simvuze ngo acaja kumwikizira nk'uko wewe watakorora ni ukuvuga rero umwana atarashikana amezi atandatu nta uko mpanura niyo fatikizira nk'uko hanyuma bijanye urumva mezi ni guhera ku mezi atandatu dushobora gukoresha twatuzi twikizira nk'ugwe kandi mu byumve neza sinavuze ngo muvange n'amazi ashushe navuze ko ikizira nk'ugwe bakironga neza hama bakagihanagura n'agatambara gasukuye noneho bakakibabura ku mucanwa umuntu yakarabye akagifyonda n'ifurusheti cyangwa n'amaboko akagikanya akuzuza akayiko akavanga n'ubuki biratandukanye no kuvuga ngo bagishire mu mazi ashushe muranyumva neza ngiki rero ica donc umwana adakwije amezi atandatu nta kindi umubyeyi yagira atari ukumwonza gusumba uko yahora kugira ngo aronke ibinyobwa kandi rero n'amaberebera basusurutse araheza agafasha benshi yaheze akamwifa akagira ikindi kibazo yavuze ibitegwa nk'imizumbegeti itabahanaha erega navuze ukoresheje kimwe ntutegezwa kubivanga uronse kimwe kirabaye muri ibyo bine navuze navuze umufumbegete navuze kizira nk'ugwe navuze n'indimu simpaka ngo uvange byose ukoresheje kimwe kirabaye kugira ngo tubombeke wa muhogo ku mwana arenze imyaka itanu ashobora no gukoresha mbere umuravumba rero nariko ndavuga nti bijanye n'indimu indimu unyoye umurengera zirababaza muri estomac mugabo anyoye akayiko kamwe kandi yafunguye muranyuge neza kuko ibyo byose bifise agaciro mu gihe umwana ari umwana afungura neza kuko adafungura aja kwa muganga umwana atagishoboye gufungura ariko indimu ifasha umuntu yafunguye ntacimugira cyangwa hava afungura ni ukuvuga rero kugira ngo itebe ibabaze estomac ni uko umuntu yaba yagize nyinshi ego harimo vitamine C cedo d'acide citrique ariko umuntu arashobora gukoresha indimu n'ukuze n'umwana arashobora gukoresha indimu ikindi nacyo ni uko ubuki burashobora gukoreshwa n'umwana guhera ku mezi atatu ariko ubuki ntibabuvanga na kimwe muri ibyo babuvanga n'utuzi duke cyane dususurutse kugira ngo bafashe wa mwana kubombeka umuhogo cyane cyane ku mwana tonka anywa amata gusa ko nibaza ko nishuye ku bibazo byabo ni guhera ku mezi atandatu ku bijyanye n'utwo tutegwa twose navuze tworoshe umuhogo ahandi dukoresha amaberebere hanyuma igitegwa simpaka ngo ubivange uko nabivuze kose ukoresha urose kimwe muri ibyo kiraheza kikorosha umuhogo hanyuma ku bijyanye n'indimu mbuze ko mu gihe umuhaye utuzi tw'indimu igice cy'indimu wavanze n'amazi n'ubuki ntacyo yoca avuga ngo isoma ikigwara oya nta na gatoya byose bivana n'urugero umuntu yagejeje ko
murakoze cyane radiyo Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga ku munsi wa gatatu turiko tuganira ku byerekeye amagara y'abantu cyane cyane ku magara y'abana no munsi aho muri iminsi no mu minsi yahera inkorora yakaze cyane iramerera nabi abana batari bake turi kumwe rero na muganga Amelie Nijimbere ariko aradufasha gusobanukirwa icokorwa mu gihe abana cyane cyane abana bakiri bato bokoregwa kugira ngo bashobore gutora mitende bashobore gukira iyo nkorora idasanzwe turi kumwe kandi rero ku murongo n'abanywanyi biradishwe rya Amerika tubandanye tubahaka ryo kugushikiriza ibibazo n'ivyumviro twakire Jean-Claude uraho neza
muraho neza
yego turashima
ndi ngoboka Jean-Claude ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Gashanda aho ni mu kagari ka Kerwa mu karere ka Ngoma ndabakurikiye gatanu kuri gatanu radijwi rya Amerika
murakoze cyane
ngomeza kubashimira ku biganiro byiza mutugezaho kandi n'abatumirwa mutuzanira baduha inama zubaka umuryango n'isi yose muri rusange ni ukuri buriya abana nibo Rwanda rw'ejo kandi nabo gihugu tuba twitezeho muri make kuba mwana baganiriyeho ni ibintu byiza cyane kumukatuzana n'uwo mutumirwa nambaje kumushimira kuba yaje ko hari benshi badasobanukiwe ibibazo by'abana bakiri bato bagomba gukuraho isomo kuri iki kiganiro kiri guca kuri radiyo y'Amerika
murakoze cyane Jean-Claude
Nukuri rero buriya nkuko bisanzwe urabona ko tuba turi mu bihe bibi by'itumba by'imvura, akenshi usanga abana batoya bibasaba kuba bagira ingaruka ku mubiri wabo, ugasanga barakorora cyane, ugasanga abaturage bamwe ugasanga ntabwo bazi uburyo bakitwara mu kuvura abana babo. Ariko bitewe n'uko mwa mwatuzaniye umutumirwa akaba ari kudusobanurira, kandi ikindi namwunganiraho kuri ibyo yavuze byose, ni byiza koko burya ko umwana agomba guhabwa imiti iri ku kigero gito atahabwa imiti nk'iy'umwana mukuru. Nimba ari nk'umuravumba yavuze ko bawoca wenda bagashyira ku kayiko, ni akayiko gato, ni akayiko kinini, kuko burya umwana ni umuntu uba utaragira imbaraga cyane zo kubasha kwakira imiti myinshi cyane mu mubiri we. Ibyo rero bikamufasha cyane. Kandi ikindi nanone burya umwana burya biba byiza natwe tuba turi abantu bakuru tubizoberewemo tugomba gutanga nk'inama kugira ngo cya radiyo ya Amerika bumve inama tubaha. Ikindi kintu burya ni uko abantu bajya bitwararika muri ibihe by'imvura, byibuze saa 12 z'umugoroba umwana akaba yabashije kwifubika, kuko burya iyo umufubitse akamba umupira w'imbeho yagakonkwa n'izindi ndwara nta kuntu zamugeraho aba yifubitse afite kuko umubiri w'ubushyushye. Ibyo nabyo rero burya imbeho ni ikintu kimwe gituma umwana ashobora kugira ikibazo mu mubiri we, ugasanga gukorora nyine yagakonkwa irazamutse. Biruke ibihe tugezemo ari iby'itumba, imbeho yugarije abantu cyane. Icyo kintu nacyo abantu bakurikije radiyo rya Amerika bagomba kucyumva ko gishobora kugira ikibazo ku mwana. Kandi ikindi kintu nabwira abantu ni uko bajya bitondera guha abana imiti. Hari igihe ushobora kujya mu kigonda kujya gushaka imiti y'urwatsi ngo uhaye umwana. Kenshi njya mbibona ahantu henshi ugasanga umwana bamuhaye imiti, ugasanga imiti iyo bamuhaye imugizeho ingaruka kubera ko baba batabizobereyemo, ari uko umuntu ngo kujya gushaka ibyatsi ngo gaha umwana ngo kujya gakonka ikibi. Ahubwo ni uko bajya begera nk'ubu twebwe hano mu murenge wa Gashanda nk'urugero mu ntara y'Iburasirazuba, hari abamama b'abakecuru b'abanyabuzima nyine baba baratoranyijwe bakurikirana imirire y'abana, bagakurikirana n'ubuzima bwabo, n'umudami byafitinda bakabasha kumukurikirana. Akenshi rero usanga ko babazoberewemo cyane 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 usanga bazoberewe mu bintu by'imiti cyane ya gakondo, ku buryo iyo umwana arwaye rwose uramumushyira akakurebera ikibazo afite, yaba ari malariya akamuha ibinini dore ko baba bifite mu mago, cyangwa yaba ari indi ndwara akagushakira n'utundi tuntu wamuha ku ruhande. Ariko atari byiza kwihuruza ukajya gushaka imiti mu kigona ngo uzaniye umwana utabanje kumujyana ku bantu bakuze ngo bakurebe. Icyo kintu ni ikintu kigaragara ku isi cyane, basanga abantu bitabira kuvura abana babo batabanje kukwegera abantu babizobereye kugira ngo babarebere ikibazo bafite. Kandi ikintu kintu nakibariza uwo mutumirwa uri i Burundi mwatuzaniye w'umuturanyi wacu, ese yaba bo mu gihugu cyabo hari abantu bafite baba bashinzwe imirire y'abana mu midugudu? Twebwe nko hano mu midugudu no mu mirenge, icyo nakubwira cyo tumaze kugeraho twishimiye ni uko hari abantu bashinzwe imirire y'abana no gukurikirana imikurire yabo, babapima nimba umwana ari mu mirire mibi, hari akantu bamupimisha ku kuboko bakabibona, ukabona ko ari mu muhondo, ko ari mu mutuku. Ubwo rero iyo gahunda baba bayifite yuko hari abantu baba bafite mu mudugudu cyangwa muri karitsiye iwabo bakorana na centre de sante, bakurikirana imirire y'abana mu rugo n'ubuzima bw'umwana, dore ko buri ubuzima bw'umwana agomba kwitabwaho. Icyo kintu bagifite nabo n'izo ndwara avuga wenda zigaragara nk'uko kubagerera ku tuyiko kugira iki, iyo bahari mu midugudu
abantu bo
birabafasha cyane.
Birumvikana
Jean Paul, bifasha abana kugira ngo babeho neza. None ako kabazo nagira ngo kamumbarize adusobanure nimba nabo iyo gahunda bayifite mu mudugudu y'abantu bakurikirana abana bakiri batoya.
Urakoze cyane gose Jean Claude
n'abanyabuzima. Kandi ikindi kintu nabakangurira cyane cyane buriya umwana, dore ko mba nakurikiye ikiganiro cyanyu kandi radiyo ya Amerika narikurikirana cyane hano mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma, ni uko iki ijambo rya nyuma navuga kuri radiyo ya Amerika mbwira abantu kuri iki kiganiro turiho, ni uko bakitabira guhinga akarima k'igikoni. Akarima k'igikoni gasobanura iki? Ni ukuntu uhinga akarima k'igikoni ku rugo, noneho twa tuboga wahinzeho tukajya dufasha mu mirire y'umwana, ukajya dusoroma ukamuvangira mu gatoki, kwa kundi umwana avuye mu mezi atandatu ashaka kumenya kurya, twa tuboga uhita umuhaye akura neza, bigatuma akura nta mirire mibi yagira mu mubiri we. ikintu rwose abantu bakurikira radio ya Amerika bacyumve ko umwana atagomba kubura akarima k'igikoni iruhande rw'inzu ibyo bimufasha cyane.
Urakoze cyane gose Jean-Claude ndibuka warigeze no
kubido. Ndibuka Jean-Claude guturuka mu barasirazuba rw'u Rwanda mu karere kamwe mu barasirazuba mu kagari ka Kerwa. Umukunzi wanyu wa radio ya Amerika.
Turagukunda cyane Jean-Claude, urakoze. Kandi ndibuka ko no mundwi yahera wigeze kuduhanura kubijanye nako karema ko mu gikoni. Urakoze cyane Jean-Claude.
Nibyo cyane, ndagira ngo ibyo bibazo kari bibiri rwose.
Yego. Uradutunga Jean-Claude, uradutunga. Reka duhakanye nabandi banywanye bijwi rya Amerika ku murongo. Hariho Jeremy arindiriye. Jeremy uraho?
Amahoro.
Uraho rakomeye.
Yego, murakomeye namwe ku ijwi rya Amerika.
Turaho turashima.
Mariko ndumviriza kino kiganiro. Mariko yambaze uwo muganga jewe ndi Bujumbura mu Burundi aha mu Gihosha. Mariko nagiyambaze ko uwo muganga kuko mbona iyi ndwara y'ibicurane ko mbona n'abantu bakuze yabafashe nabo nyine yuko nabo bakoresheje uwo muti yari karavuga nabo ko hari icyo byabafasha.
Muganga yari karavuga ku bijyanye n'inkorora ariko no ku bicurane kumbure aradufasha navyo nyine twumve icyo kogwa. Urakoze cyane Jeremy. Muganga nije imbere. Muganga Jean-Claude yatanze impanuro zitandukanye harimo no kupfuka abana nyuma y'amasaha ya saa 12 yuko byofasha kugabanya izo nkorora kubijanye n'imbeho. Yatanze impanuro zijanye n'uturimo two mu gikoni kubijanye n'ingaburo. Yabajije niba hariho abo muba mukorana nabo kumbure mu ntara hagati abaremesha kiyago bajejwe ivyo gufasha mu ngaburo z'abana.
Ko cyane mu Burundi abaremesha kiyago bariho ariko nkuko mubizi je ndumuganga yigenga ubusino vuga ngo bigeze he ariko birahari mu Burundi birahari rwose abaremesha kiyago barahari mu myaka yahera narabaye no mubaja kubigisha ingene baheza bafungurira abana ariko ubu ndumuganga yigenga sishobora kuvuga ngo bigeze he ngo bakora gute icyo kibazo kumbure kishobora kwishura umuntu ari mu gihugu hagati kuko ababona canke kikishura ubusanzwe akora muri ministere ijejwe amagara y'abantu mu Burundi kandi abizi. Aho rero umva no hava ndenga karimbi k'ibyo nzi aho bigeze uno munsi ariko icyo nemeza nuko bahari. Ego kandi ndamukengurukira ko yibutse ko yavuze ibyo gufuka abana no kuvuga musigurira karima ko mu gikoni baza ko yashatse kuvuga ifungurwa ko bamutegurira ukwiwe.
Oya, yavuze tujya turima two mu kigo abantu barishobora gutera mu kigo kugira ngo habonete umwana atanguye kurya utwo tuboga n'utwo tundi tuntu duto tuzobiduhana twamwe n'utundi.
Ego
yani impanuro ye karatamba. Hama Jeremy nawe yabajije ku bijyanye n'ibicurane ravuga ko n'abakuze basana bariko barasinzikazwa n'ibicurane cyane muri iyi minsi. Hoba hari isano n'ibihe naho nyene canke inkorora n'ibicurane bisangiye gute birafatanye?
Ego biza biri kumwe iminsi yose n'abana baca bakorora cyane nibyo bica bishoboka biboneka kuko baca ariyo nkorora ica isubirira ariko biza bizananye. Ariko nabakuze impanuro n'izazindi cyane cyane ariko bobo banyoye byinshi cyane bo bashobora no kunywa amazi ashushe bagashiramo indimu ku rugero bumva ko kumbure kuko bo bababaye no muri mu mushishito boshoka babyumva ariko bo banyoye amazi menshi arimo indimu bakongera bakinobwa bakinonora imitsi mu gihe iyo ngwara itabaciye ingoga barakira n'ingoga cyane biraheza bigakira kurusha. Ngiriwe ko mpanure rwose ababyeyi bari ngaha bariko barumviriza ingeso mbi yo kuja kugura umuti witwa amoxicilline ko boyiheba kuko muri no minsi cyane cyane kubera inkorora abana benshi bakunze kuza bagwaye ubugendakanwa n'utuntu twera tuza mu kanwa tugaca tubiyindi ngorane niyongereye ku ngorane bari bafise kubera birukanse kugura amoxicilline ngo ni umuti wa gripe n'abakuze nico kimwe kugira ntibatera ingorane mu gihe batagize ubushuhe naho bobugira bamenye ko bashobora gufata umuti w'ubushuhe bakanywa n'amazi menshi noneho bagakira batariwe batategerejwe kunywa umuti wo mu bwoko bwa antibiotike nico rero ngomba gushimangira gose ababyeyi bamenyereye ati ko no kwa muganga bayinyandikira reka ndayigure noneho ndayimuhe ariko ugasanga bayiguze bayimuhaye mu nyuma akabona biranse akagenda kuri centre de santé bakamwongera iyindi kumbure yitwa irindi zina n'ukuri nshaka ko ababyeyi batahura ko inkorora na gripe uko ibicurane n'inkorora ibi bicane cyane bibiza muri iki gihe ntibivugwa cyane cyane na antibiotike ego birashika tukaziba iyo byarengeranye iyo hagiriye kuko babigwaye haradukiramo izindi ndwara zikenera antibiotike ibyo n'ukuri ariko ko birukira kuri ku mazu adandaza imiti ngo mpa amoxicilline kubera umwana yumvise ko ari karakorora bitera izindi ndwara rimwe na rimwe mbere zigatera ingorane gusumba ya nkorora yari yagwaye
tugerageje gusobanurira abantu kumbure baba bataravyirukira kubikoresha nk'uko bamwe bashobora kuba babikora cyane amoxicilline ni antibiotike wisigura n'icyo ikora n'ingaruka zayo iyo harimo nyinshi kuko akenshi nk'iyo tugiye kwa muganga ndibuka batubwira yuko ishobora kuvunagura intege mu mubiri kurusha uko yo zifasha ugerageza gusigura neza ingaruka mbi za amoxicilline nyinshi mu mubiri
ego amoxicilline numuti ukora kumigera y'ingwara kandi zitari nke kandi numuti novuga ngo ni mwiza iyo ukoreshejwe neza kuyiha rero umuntu atayikeneye bishobora gutuma acibwamo aho ni kubana kuko nibo menyereye kuvura n'abakuze ndabavura narabavuye kuko nabanje kuba umuganga avura indwara zose imbere y'ukuja kuba umuganga avura abana gusa ni ukuvuga ngo uwo ari we wese ayifashe arashobora gucibwamo cyane cyane abana birabashikira arashobora kwadukana kuribwa mu nda atari yamye aribwa mu nda irashobora no kumubabura mu kanwa rero cyangwa mu bihimba byirondoka ikamubabura mu bihimba by'umukoyo nashatse kuvuga ibihimba by'umukoyo cyane cyane mbwa biregeranye akababuka noneho ariko arituma akakumwanda mutoyi akababwa kubera iki ya antibiotike yanyoye ayinywa nyinshi kandi ayinywa atacagwaye ibyo rero ni ingaruka zitari nkezi kandi ababyeyi barakunze kubibona umwana ashobora guca acibwamwo umwana ashobora guca atangura kuyogwa umwana ashobora guca ababuka mu kanwa ukabona yagize ibintu byera icyo bita twita ubugendakanwa noneho bwa bugendakanwa bukaca bumuza gufungura nuko yari yafunguye n'abakuze n'abana rero bishobora no kubababura ku bihimba bicamo umukoyo ugasanga atanguye kwiyagaza atari yamye yiyagaza ni ukuvuga rero ngo n'umuti byiza wokoreshwa ari muganga butanze n'abaganga nyine babyumve kuko hariho abaganga bo mu centre de santé basigaye bawutanga nk'uko twovuga ngo ni umuti usanzwe rwose ego me ni umuti uboneka ariko si umuti twopfa kuba guha uwo duhaye tutarabye ingaruka ushobora kugira utegereza gutangwa ku rugero kandi ugatangwa bikenewe
urakoze cyane rwose muganga twakire ku murongo kandi na Tarsise uraho neza
ego
ndoga kwijambo
jende mu rutana muri komine Bukemba yewe na byumvise ibyo Jean Claude yavuze nanjye ndabona dufite ikibazo ku bantu bakuze ngaho iwacu muri komine Bukemba iyo ngwara y'agakorora irahari kandi n'abana niko kuko nyine halo
iwi turakumva
kandi usanga no mu mihogo usanga haza ibintu menga n'ibiherehere kandi harimo n'abana ndabibona na nuno munsi nanjye ndabibona n'abaguma bajyama mu babanye nyine tubana ego mugabo kandi nahungukiye kuri uwo muti yaturangiye Jean Claude gukoresha urya muravumba kandi dusanzwe tunawurima ku rugo ku biti by'urugo turawutera ego
urakoze cyane uvuze ko uri mu ntara ya iyi ntara
ya Rutana muri komine Bukemba
reka muganga yongere adufashe kubijanye n'ivyo uvuze nk'ibihere abana bashobora kuba bariko baragira kubera iyo ngwara y'inkorora muganga
yego hagati mu ntuze ya mu misaya epfo mu mihogo usanga hari ibintu by'ibyimba by'ubuherehere kandi abantu baba bantu bakudusanga bikunda kuba yo cyane ntamira mate cyangwa gira ikintu arya. Yo dufasha rero imikira yayo rero nka antibiotike muvuze amogisisirine jerire cyangwa amogisisirine siro ayo kenshi kwa muganga iyo umuntu agiye kubavuza niyo bamwandikira ariko ntashobora no gukira neza. Yego bakomba rero umudogiteri rero wasubira tubwire ibintu yo dufashisha mu mpanuro.
Urakoze cyane, urakoze cyane Tarsis. Umuganga kuri ivyo nyene Tarsis avuze bijanye n'ibihere mu misaya n'ibiki byinshi biva kuri zo kuri iyo nkorora muri imisi, uwogerageza kumufasha niba iyo nkorora isanzwe canke ari ikindi kintu icoba kiriko kirafata abana, nibisanzwe ko umuntu agira umwana agira inkorora ikabije kuburyo ko agira n'ibihere mu misaya.
Nimba namwumvirije neza yavuze ibiherehere mu muhogo ariko n'inyuma hanyuma si inkorora itera ibiherehere birazanana iyo mikrobe ako kantu kari mu gicu kibi ayo mavirus azananye n'icyo gicu kibi umwana arayahema ashobora gukorora iyo nkorora ishobora kuzanana n'uduherehere ku mubiri twinshi tukamwonona ishobora kuzanana nk'uko nabivuze n'ugufatwa n'amaso bikazanana. Ariko ico shaka kugira ababyeyi niki ubu kuri radio ntushobora kuvuga ngo uratanze imiti ntabanduka. Navuze neza nti umwana ubonye ko atangwe gushobora kudafungura uraheza ukaja kwa muganga. Navuze nti umwana ashushe ucugenda kwa muganga. Umwana ubonye ko atakirikarakina guma ajyama nkuko yabivuze utegezwa kuja kwa muganga. Umwana ubonye uti ntagishoboye guhema neza naho nariko ndashaka kumwonsa nkamwoza na twa duti twabigenewe koza amazuru kuko utwo turarekuwe ko umuntu adutunga mu nzu ukabona uti naho ndamwoza mu tuzuru twiyo na wa muti wabigenewe ntari karonka neza utegezwa kuja kwa muganga. Aha cyane cyane ishobora kuye kumva nuko ntashobora kuvuga ngo nkuko nabivuze amoxicilline bayifata ari uko ari muganga yanditse. Nihanije cyane baba babyeyi baba abantu bakuze ko yimenyereza ngo wenyene ngo agure umuti wo mu bwoko bw'amantibiotike wo mu bwoko bw'imiti y'icinigera ngo wenyene yigurira umuti anywe kuko ntazahageza ntazi ngo akeneye ungana gute. Ibyo ntibikunda ko bomenyera nuvuga imiti iri muri farumasi ngo baze baragenda kuyigurira ngo bayifashishe bagwaye gutya cyangwa kuriya. Ikintu navuze kandi nsubiramwo nuko gutunga umuti w'ubushuhe mu gihe umwana afite umubyeyi se umwana afite munsi y'imyaka itanu akabaririkiza neza muri farumasi ati ko afite ibiro bingana gute ubona nomuha bingana gutya ubona nomumutungana gute. Umuti w'ubushuhe barawurekuriye kuwutanga kutunga mu mazu. Umuti woza amazuru ku bana batoye barawurekuriwe kutanga mu mazu. Ahasigaye navuze nti ntibatangure gufata imiti ngo bayihera abana kuko bizana ingorane gusumba uko bibakiza kuko baca bamuha iki urugero rudakwiye canke bakamuha bitanakenewe canke bakamuha ubutariwo kuko uko agwaye inkorora za ngwara ziza gutuma inkorora igira uburemere ico twokwita surinfection mu Gifaransa ntiziri ubwoko bumwe zose ntizivugwa n'umutungo nico gituma ubu kuri radio atawo vuga ngo umuti ucugenda ukagura muri farumasi n'ubu ngo abantu bakuze nk'uko umunyarwanda yaraje kubivuga abantu bakuze nabo nyine nabahanuye mu gihe bagwaye gripe bagwaye inkorora n'ibicurane ko banywa amazi menshi gusumba uko bahora bo bashobora gukoresha indimu cyangwa bagakoresha n'ikizira nk'uko bashaka cyangwa imbere bagakoresha n'umuravumba kuko umuntu akuze uburura ukuntu wowo ubaba barashobora kubirinda kandi urashobora kubafasha. Ariko yumvise ko atanguye gucika inkokora akumva aramenetse umutwe ku buryo budasanzwe akumva arashushe nawe nyine ategezwa gushikira umuganga. Ibyo ni ngombwa babyumve ntawovuga ngo indwara izoza gucya kuko yamifise ubutandukanye sinovuga ngo ni n'umugani ariko twomenya ko mu bintu by'ubuhinga bwo kuvura rimwe kongereza rimwe ntibyamara kabiri nico gituma nshaka ko abariko baratwumviriza bumva neza ko ingeso mbi y'ukwivura boyiheba kuko hari igihe bibaza ngo barivuye bagasanga barigiriye nabi ko navuze ibitegwa bimwe bituma umuhogo woroha na byemanze kandi babyumve kandi bashobore kubikoresha ariko nashizeho cyane cyane kubana kuko ndi umuhinga wo kuvura abana nashizeho inzitizi nabuze nti mu gihe umwana adafungura neza mu gihe umwana atanguye gushuha mu gihe umwana atari karakina uko yahora mu gihe umwana atanguye guhema nabi banyarukire kwa muganga
ngerageje kukunganira muganga kuri ico nyine uvuze ko ushimize cyane cerekeye abantu bivura baje no kuri za farmasi twakwibutsa ko kenshi usanga farmasi zitarimo abaganga canke ari mukozi asanzwe wa farmasi atize kumbure n'ivyo ubuganga kenshi turabizi muri Afrika cyane cyane mu Burundi cyangwa mu Rwanda hariho amamangazini abantu bashobora gufata impanuro zubagurishije ko imiti nk'umenga ahawe impanuro na muganga kandi abakozi bo muri farmasi rimwe na rimwe usanga ari abakozi basanzwe bagurisha gusa ariko ibijyanye n'imiti bagurisha batabizi
ego cyane
ndabivuze kuko hano nko mu bihugu byo hanze mu mahanga farmasi cyo icitwa farmasi gitegerezwa kugiramo indani muganga yigiye ibijyanye no kuvura abantu ugasanga hoho biroroshe ko ugiye ugasaba impanuro ubuzi hawe na muganga muganga kandi kuri ico nyene mu minsi yahera twarumvise ko hoba harabaye kugwara cyane kwa abana gushikaho bamwe kumbure baje kuvugwa batangiye no kurira maraso ivyo vyo byarabaye bitewe n'ingwara muri imisi y'inkorora iyo yoba yarakabije cyane
ego kandi nibisanzwe kandi byaramye byabaye muri no misi gusa no babwira ko kugira umuntu anamenye ati aya maraso ari kava mu maso uku kuntu umwana yagize mu gifaransa tubyita pulpira muri antunga sinzi kukivuga mu kirundi ariko numubiri usanga wagiyemo utudomagu tusana gahama cyane ndetse umwana unamupimye amaraso ugasangwa twaduce dutuma amaraso afatana agira akabumbe kugira umuntu ntaguma ava amaraso ugasanga byagabanutse cyane ariko ivyo si ubwa mbere no vuga ngo ndabibonye ariko icantangaje kurusha nuko nahora ndabibona aho nabibonye cyane kandi kenshi hari buraya kandi ahi buraya naho haba hakanye ku buryo budasanzwe icari gitangaje rero nuko hani Bujumbura sino vuga ngo harakanye ku buryo budasanzwe ariko iyo ngwara yaraje nico gituma mvuga nti igicu uwo mwaka cari byari bikabije ubwoko bw'ama virus bwari bukabije gusumba ibindi bihe byarabaye koko abana bagafatana amaso abandi bakava amaraso atari menshi mu maso abandi ugasanga ibigohe byatukuye byahindutse bisigaye bisa n'ubururu ariko mu minsi mikeyi akanyufata imiti isanzwe mbere kuko burya nta n'umuti uza udoma kuri virus runaka ubuhari ufasha umubiri kwigwanira twafashe umubiri kwigwanira ukebuke ababyeyi bakagaruka gukurikiranisha abana babo ugasanga byarenganye ndetse n'ukuntu byahera nico canatumye mvuga nti bya bintu bivuye mu gicu kuko byaheze ikindi naco nshaka kugirwa ko muri iyi minsi hari ibonekeje cyane ababyeyi birukanga gucisha ibirimi kandi bamaze kubicisha umwana noneho gaca bamuzana atagihema kubera guta umutwe abana bagwaye cyane harabaye bamwe twita abashyikirizi mu gifaransa mu kirundi impande bagaca bavuga ati ko umwana akorora cyane aho utamucikira ibintu bizoshoboka ushaka kumvisha ababyeyi cyane rwose ko iyo umwana agwaye inkorora uduce twinshi two mu muhogo turabyimba harimo ico bita ngo ni kirimi no kuvuga na karimi gasanzwe kari mu muhogo karabyimba kakabyimba gushikaho umwana yasamye mbere ushobora kugira ubwoba kuko ubona ibintu byinshi bifatanganye rero barikinze mu kiza abasitirizi baraca ibirimi benshi hari n'abana kumbure ntabonzi ariko ntibyobura ko hashobora kuba n'abahasize ubuzima kuko hari habaca baza ngaha agaca avuga ati bandemereye ababanyi bandemereye nubwo nari mvuye ngaha kubera wampaye imiti minaka bambariye ko umwana adakira nca ndagenda gushisha ikirimi aho rero yabagarutse umwana yatanguye guhema zwira ubona ko noneho utinjiye muri ya miti ikomeye imwe tutashima gutanga iminsi yose yitwa amakortikoide wa mwana atokira kandi ukategezwa kuyimuha kiri muto kubera iki bamukomerekeje mu muhogo noneho yaciye agira ingaruka z'imiti baca babasika mu muhogo agaca hemazwira ndihanikirije ababyeyi cyane inkorora ntiraherengetera ngira ngo kumbure Imana itugiriye neza bizotangura kugabanuka mu minsi iza mu kwa kane abana benshi ntibakorora nk'uko byahora ariko nibasubire kwiruka gucisha ibirimi mu Kirundi novuga ngo ni mu Kirundi ariko babigira aho twitanwe kuko bitera ingaruka nyinshi zisumba izari zihari abana barashobora no kwasiga ubuzima.
Murakoze cyane gose muganga. Ndashimiye n'abari ku murongo bihanganye Jerome ku murongo turi kumwe turacari kumwe Jerome.
Yego.
Mahoro neza.
Muraho.
Yego.
Nari mfite ikibazo. Ikibazo kivuga ku mwana iyo akorora ajwigira ntagira igikorogwa nyimba nayo yavugwa niyo nkoro niyo ndimu cyangwa ikaba yavugwa n'uwo wundi muti wundi numvise w'icatsi yavuze.
Uti arakorora ajwigiye
arajwigira ukumva mu muhogo haharutse ku buryo wumva ko wagira ngo ni ikintu cyamukwaruje. Ariko ntaza ni gikorogwa ntaza niki ariko ukabona ko mu mbavu ari kuhumeka nabi.
Iyo bafise imyaka ingahe kugira muganga yishure neza?
Afite imyaka 8.
Urakoze cyane Jerome. Muganga aragerageza kugufasha naho yavuze ko kuri ku radio bigoye kukwishura neza ariko aragerageza. Hama na Peter. Peter turi kumwe? Hello Peter.
Ndakumva.
Uraho neza duzijwi?
Eko runga ikintu nagomba kumubaza muganga ni no miti yavuze mu Kirundi bakoresha yavuze umuravumba aravuga ishitira nkuga mugabo ngorane icihaba no kumenya doze umuntu akoresha nayo yonwa doze ingana gute kugira yumve yuko iyo nkorora yose ikindi naco nibi bintu yavuze zo buza gucisha ikirimi no yashabini fleka cyane kose usanga abantu benshi baguma bagenda mu bafite gucisikira ahubwo boshengane nyigisho zituma bihutira kwa muganga nibakondera ubundi buryo bakoresha kw'imiti kirundi bavuga imiravumba ikizira nkuga umuhengeri hengeri hamwe bagaca badisponibiliza doze umuntu yoza arafata kugira ishikira n'ingoga.
Muganga yari yagerageze gusigura ku bijyanye n'imyaka na quantité ko novuga mu gifaransa urugero umuntu yakoresha ariko arasubira twibutse muri make bihereye ku myaka y'abakiri bato cyane cyane. Muganga duhereye kuri Jerome nawe nyene yatanze karorero ku mwana w'imyaka 8 n'inkorora yo bafise abaza ati niba indimu yofasha umufasha gute?
Ego cyane indimu iguma ishobora gufasha cyane cyane ku mwana ashobora kuyifata ariko sinovuga nk'uwo urumva yavuze ati arajwigira ni kimenyetso gikomeye cyane ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze ndagaruka navuze nti umwana atanguye guhema nabi iyo miti ntibi gishoboye kugira icimaze kandi uvuze uti ndayibandanye naho uraheza ukabaza muganga kuko imiti itari mike irashobora kujana n'indimu na karorero kubijanye n'ikizira nk'uko ntaco no bivuga ko kuko mvuga nti umaze gufata umuti wo kwa muganga ikizira nk'uko wogihagarika rero uwo mubyeyi yabajije ku mwana w'imyaka 8 barashobora kumuha imiti ibombe ku muhoko nkuko nabivuze yabindi miri mu buki cyabi kigira nkuko kiri mu buki ariko bakaraba umwana ingene yifashe muri rusange kuko amaze kuba hema nawe ukabona uti ntari karakina nkuko yahora umwana ntamerewe neza umwana mu guhema ari urabona ko akwega yitaza muri ico gihe utegeza kuja kwa muganga hinjiyemo cha kimenyetso kimwe mu byo navuze bine bituma utegezwa kuja kwa muganga ndabigaruka ko n'ubushuhe nukuba umwana ashoboye kuba atagifungura nukuba umwana ubona ko ajyamajyama atamerewe neza atakina nkuko yahora hanyuma navuze n'uguhema nabi kuko turiko tuvuga inkorora guhema nabi umuntu ashobora kubivuga kwinshi umuntu ashobora kuba atahema nabi kubera aratswira aho n'ukuja kwa muganga ntashobora gusiba ntashobora kubigenza ukundi naho yo uvuga ati ndiko nja kwa muganga reka ngende ndamuha amazi asusurutse arimo akadibu n'ubuki sawa mugabo naje kwa muganga guhema nabi ushobora kuvuga ngo hema nabi kuko amazuru azibiye ku buryo budasanzwe ashobora kuba azibiye ku buryo budasanzwe ubonamwo byaricurane ukavuga utereka nkoreshe wa muti ukoza amazuru ndindire buce nimba ari mwijoro ari kubundi amaze kuba azwigira byitutegetwa gushika kwa muganga nta nibindi twokwirwa turavuga
urakoze cyane twakire wundi munyonyi w'ishwi rya Amerika ku murongo niyo kuri uratwumva
ego ndabumva
uraho neza
ego ndaho nange ndarisa akabazo mbaza ikamane shimire umutumire kuri izo siguro zitandukanye agiye duhereza ariko biragoye kunyugwa cyane kuri ibyo bijyanye n'imiti iyi miti dusaba basanzwe bakoresha izindimu n'ibizira nk'ukwe kubera ko atarugero n'ubwo ruboneka none kwa muganga nta kuntu nkohanura umuntu kujya kwa muganga nta miti yo biriho nyine n'ubwo isanzwe ivura neza izo ndwara zaba za gripe maze ashobora no kudusigura neza yeso bze gripe n'inkorora nimba ari bimwe nzi ko ndikoba kandi yemo mugabo sinzi n'uko gripe n'inkorora ari bimwe nuko umuti uguma rumwe nta muti uriho banyano yivura neza uretse ko ashobora kuba hagenda haba ibintu by'ama resistance ugasanga ngirango ko muri imiti yahori ikora neza ntigikora bivanye no mukoro w'ingeno meze ubu nta muti wo buriho mwiza tukareka ibyo bindi bitazwi ama desert ibyo bizira nkuko kwero bashobora gusanga nabyo bifite icyo byonona mu mubiri
urakoze cyane muganga ubanza ukabusigurira niyo nkuru niyo kuri ibijanye na gripe n'inkorora aho bitandukaniye yongeye anasaba yuko kumbure niba hari imiti imiti y'ikizungu cyangwa imiti va hanze yoba woba wobahanura gukoresha niba bishoboka
ego cyane nshate guhumuriza uwo muntu imiti iracariho imiti yo kwa muganga imiti y'ikizungu imiti y'iburaya iva mu bindi bihugu duhana imbibe nko muri Kenya ivura indwara ya gripe irahari koko ntawe uvuga ngo ntihari kuko irahari kandi niyo baje turayibandikira ariko igituma nashimye kugaruka kudutegwa tumwe dusanzwe iyo tuvanzwe n'ubuki dufashe imihogo kwari ukubwira ngo wa mubyeyi avuga ati kw'inkorora itananiranye k'umwana mbona kina neza k'umwana adashushe reka nje kumugurira amoxicilline niko bahora bagira niyo mpamvu navuze nti hako bagira ibyo nibakoreshe twadutegwa umuravumba ku mwana arenze imyaka 5 avanze n'ubuki ku bana basifite munsi y'imyaka 5 mugabo barenze amezi 6 bashobora kugira ikizira nk'ubwo bashobora kugira indimu bashobora kugira umufumbegete nibyo nshatse kuvuga ariko sinavuze ngo nta miti kiriho oya imiti irahari cyane ariko gripe igifata urona hari igihe umuntu avuga ati agwaye gripe ikaze agwaye gripe isanzwe ni arakorora rero agitangura gukorora umwana ntubindira ko aremba ucutangura kumuha amazi byinshi byo kunywa ibyo byinshi byo kunywa ubwabyo hari gihe bibakita ariko mu gihe uvuga uti reka noneho kumugoroba kugira ntakorore cyane ndamuhe kakayiko kuzuye karimwo ubuka kayiko gato mu gihe afite munsi y'imyaka 5 karimwo ubuki n'ikizira nkugwa canke ubuki n'indimu canke ubuki n'amazi y'umufumbegete ibyo byose mvuze ngo birashobora gufasha mu ijoro kumugoroba kugira ngo umwana nihagera mu ijoro ntakorore ngo arembe uraruragenda ijoro nibyo navuze ko umuntu ashobora kwifashisha babyita mu gifaransa homed inofensif ntabwo byaje bisubirira imiti ya gripe kuko imiti ya gripe abashakashatsi abateye imbere yacu barayirondeye barayitora irahari kandi niyo baje kwa muganga iratangwa gusa nashatse kubuza ababyeyi ko baja kwirukira mu maduka y'imiti bakagura kumbura ibitari byo na cyane cyane mu mutwe haramaze kuza farumasi amoxicilline hama n'ibyo byo kwirukira rero gucisha ibirimi nguko rero uko mbuze imiti iracahari imiti iriho bashize kwa muganga barayandikirwa mugabo mu bijanye no kwivurira nibakoresha utwo dutegwa dusanzwe tuzwi ko twonona bike mu mubiri
murakoze cyane gose muganga twari ko turaganira na muganga Ameli Nijimbere muganga yanonosoye indwara z'abana nibijanye n'ingaburo zibereye akorera mu gisagara cha Bujumbura ariko aratanga impanuro kubijanye n'ingwara y'inkorora mu bana cyane cyane muri iki gihe. Haha impanuro abavyeyi kugira ngo bagerageze gufasha abana babo. Yatanze impanuro zitari nke, turizera ko byabafashije cyane. Muganga, turagushimiye cyane gose kubona witavye kano kanya ukaganira n'abanyamanyi biradijwe rya Amerika isaha yose. Turabishimiye cyane cyane umutumire wacu no munsi. Ndashimiye cyane gose namwe mwese mwateza amatwi mwashikirije ibibazo n'ivyumviro mu gaterera mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ikiganiro tubashikirije. Kuri mikro i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza. Mubandanye mwumviriza Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika.
Iri ni Ijwi rya Amerika.